Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki 5 y'ukwezi kw'icenda mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Itarenze itariki 31 y'ukwezi kwa 10 aho bahashoboye gushikanga mu gihugu cyacu abashika 600,000 n'amajana 860,000 abasigaye bakazoheza tarenze ukwezi kwa 12.
Uyo ni Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi yavuga ko abarundi barenga 12,000 biteguriye gutahukanwa imbere y'uko uyu mwaka urangira. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abantu bishwe n'ishano hamwe n'inkino zahuje abasirikare bo mu bihugu byo muri karere ka Afrika mu Seleko zasozerewe uyu munsi turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Impunzi z'abarundi zirenga 12,000 nizo zizotahukanwa mu Burundi imbere y'impera y'umwaka. Ibice birenga 95% muri bo bazova mu gihugu cya Tanzania. Ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi HCR yamenyesha kandi ku izindi ibindi bisata vya ONU byiteguye gufasha impunzi zizotahuka mu kiringo cy'amezi atatu mu ntumbero yo kuzirinda kuba mu bukene n'inzara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Inyuma y'umwanya muto babonana umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye na Ben Mbilinyi aserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ICR mu Burundi bemeje ko ibikenewe byose kugira ngo abarundi bahunguka bakirwe neza byamaze gutegurwa. Ibigo bitanu mu burengero, mu manuko, mu buseruko no hagati na hagati mu gihugu hamwe no mu buraruko nizo byateguwe kugira ngo izo mpunzi zitahe ku bugombe bwazo zakirwe runtu. Umushikiranganji Barandagiye yabwiye abamenyeshamakuru ko abarundi barenga 12,000 gato ari bo bategekanijwe gutahukanwa imbere y'uko umwaka urangira. Ariko muri ya mezi abiri abarenga 600,000 bategerezwa kuba bageze mu ngo zabo.
Humvikaniwe neza yuko itarenze itariki 31 y'ukwezi kwa 10 aho bahashoboye gushikanga mu gihugu cyacu abashika 600,000 n'amajana 860,000 hanyuma abasigaye bakazoheza bagataha nabo nyene bitarenze ukwezi kwa 12 k'umwaka. Twarashe turumvikana neza yuko n'abazoba biyandikishije mu nyuma nabo nyene tuzogira ibishoboka kugira ngo nabo nyene bashobore gutaha mu gihugu cyabo kandi bashikanwe mu ngo zabo no mu miryango yabo. Abajejwe intwaro twateye akamo, abajejwe intwaro hasi kugira ngo ivyabo babibungabunge, ni ukuvuga amazu yabo bayabungabunge. Urazo batashe bazoshobora gushikanwa mu ngo zabo bazishikiremo.
Abazotaha nini bagizwe n'abarimyi n'aborozi bagiye kubuza mu gihe cyo kurimira gatasi. Abel Mbilinyara humuriza kwa tangorane bazogira.
We assist returnees when they come. And as I said, the World Food Program, they are going to give...
Agira ati, abazohunguka nibashika tuzobafasha. Ama nkuko nabivuze, PAM izobaha imfungurwa mu kiringo cy'amezi atatu. Ibindi bisata bya ONU, harimo FAO, navyo bizobasahiriza kugira ngo babeho neza. Rero tuzokora igishoboka cyose kugira ngo abantu batahutse ntibabe mu buzima bubi nk'ubwo bari basanzwemo. Tuzoga abanye ivyo byose byo tuma baba mu buzima bubi. Leta y'u Burundi sigura ko yifuza gutahukana impunzi nyinshi zishoboka zivuye mu bindi bihugu nubwo abenshi ubazova muri Tanzania.
Akabo twagateye abarefuje bari muri Tanzania gusa. Twagateye abarefuje bagiye mu bihugu byose n'abari buraya ndetse uretse ibihugu byo muri Afrika. Ngira muri uko ko twigiriye no mu Buganda, abo mu Rwanda twababwiye la même chose nitwe. Yadushowe kujayo kuvuze tatuvuye ko kumva muzi ariko nabo twabasavye yuko bagerageza nabo nyene bakaraba ingene bo kuyandikisha bagataha. Kuko nitubatahana ku nguvu. Le principe c'est rapatriement volontaire. Mugihe bo kuyandikisha nkuko vyageze muri Tanzania. Twese duca dukora kandi twamye tugisaba ni tripartite. Kuko muri vy'impunzi hashi service mu ruhara runini. Chatwa dusaba tripartite hagati ya twebwe n'u Rwanda na hashi twavuga ati aba bantu bariko bariyandikisha ibaze bataye. Ariko nubwo biruko turaho numwe umwe yiyomba kaza gataha yamaze gushika mu gihugu bavuye mu nkambi z'i Rwanda.
Umushikiranganji Barandagiye anasaba amareta yakiriye abarundi cyane cyane Tanzania na ICR gutanga ibitigiri bishasha by'impunzi kugira ngo impari ziterwa nuko hari abavuga ko ivyo bitigiri bigagamishwa zihave.
Ibitigiri bitangwa turiko twiyumvira yuko twabisubiramo rero ko twasanze ibitigiri bavuga ivyo batanga bagihunga nijusaga nubwo ariko baravuga mu byukuri impunzi uko bivuga twe nta rusansura muri Tanzania twagiye gukorayo mugabo baravuga ko hariyo abarenga 100,000 ariko natwe uko tubibona nuko abamaze kuvayo bararenga 100,000 ubona hasigaye yuko dusaba twaravugana na leta ya Tanzania yuko batugirira rusansuma bafashanije na HCR kugira tumenye igitigiri nyezina aricyo dukeneye guhungura kubera yuko ibitigiri twa bavuga no munsi ntituvyemera
ibitigiri bitangwa n'ishira hamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR vyerekana ko abarundi bahunze kuva mwaka w'2015 barenga 800,000 ibihugu vyakiriye benshi kurusha ibindi ni Tanzania irimwe abarenga 239,000 agakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 186,000 hanyuma hakaza Uganda burimwo 46,000 na Republika ya Demokrasi ya Congo irimwe 37,000 Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge uyu munsi niho zankino zigize iminsi zihuza abasirikare yo mu karere ka Afrika yo mu seruko zasozerwa turi kumwe na mwenzi wacu Evariste Nzikubanya nka yari yahishikiye muri weneza Evariste
Wironeza Fredi
yego mutubwire ayo muheganwa yagenze gute igihe gucatahukanye insinzi canke imidari myinshi reke
igihugu ca tahukanye imidari myinshi novuga n'insinzi ikomeye cyane tagabanije mu gihugu cya Kenya mu nkino rero zishika kuri zitanu zari zatunganijwe zitandatu nako igihugu cya Kenya kikaba cyatahukanye ibikombe bine by'inzahabu gitahukana n'ikibanza cya mbere aho novuga nko muri football umupira w'amaguru hanyuma muri volleyball ku ruhande rw'abigeme muri netball ku ruhande rw'abigeme muri cross country haba ku ruhande rw'abigeme no ku ruhande rw'abagabo igihugu cya Kenya kikaba cyabyifashemo neza igihugu cy'u Burundi cyakiriye cyongera gitunganya iryo higanwa rihuza imigwi mu karere ka Afurika y'ubuseruko nticyakije kuko caronse ikibanza cya nyuma ni ukuvuga igihugu kigira kane ku bihugu byitabye iryo higanwa kikaba cyatahukanye igikombe kimwe cya argent no kwita ifeza
Evariste igihe izo nkino zugurwa umukuru w'igihugu niwe yashikirije ijambo umukuru w'igihugu yo bashitse ngaho igihe izo nkino zasozerwa
igihe basozera ihiganwa ry'uno munsi no kubwira Frederic aho umugwi wa gisirikare w'u Burundi watsinzwe n'igihugu cya Uganda mu mupira w'amaguru 3-0 ibyo birori byo gusozera rero byaserukiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yaserukiwe rero nako nizihagarariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yaserukiwe n'icegera ciwe ca mbere Gaston Sindimwo
murashaka kutubwira amajambo yahavugiwe
majambo yahavugiwe baba abafasha amajambo bose duhereye ku batunganije rino higanwa tugasimbira no ku mukuru w'ingabo z'u Burundi general lieutenant general tubiniyo ngabo eka nica baba cy'umunyamabanga mukuru wa EAC bagarutse cyane ko ku izi nkino zihuza ibisirikare byo muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko ari nkino ziza zitsimbataza amahoro na cyane cyane no kugwaniriza umwasi hamwe muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko abo rero buhiriwe n'icegero cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yanamuhagarariye muri ibyo birori aho yashikirije abwira amadelegation nako abaserukiye ibihugu byaje muri ino higanwa abamenyesha yuko biboneye ko mu Burundi ari nyabagendwa ari amahoro akabasaba yuko rero nibasubira mu bihugu baje bavamwo bo vuga neza u Burundi mu makungu yuko igihugu cy'u Burundi kirimo amahoro akaba yasubiye kwiyamiriza abama bari kubasabira amahano igihugu cy'u Burundi bavuga yuko atamutekano uhari
mu gusozera izo nkino zibarimwe mu mwaka mu bamuzi ho bahatangajwe igihugu kizokwakira izo nkino mu mwaka uza
ego Fredi inkino zo kumwakuza zizakirirwa n'igihugu cya Kenya igihugu cya Kenya rero cyatahukanye ibikombe by'inzahabu cyatahukanye n'ikibanza cya mbere hane urubujumbura n'icyo bizakira izo nkino kumwakuza inairobi muri Kenya ariko no bibuta yuko rero ibihugu byari byitabye rihinda higanwa ari bine mu gihe umuryango wa Afurika w'ubuseruko ugizwe n'ibihugu bitandatu igihugu cy'u Rwanda nticitabye rino higanwa kikaba casubije mu ndumana u Burundi butari bwitabye higanwa nk'iri ryabereye i Kigali mu Rwanda hanyuma rero n'igihugu cya Sudani giheruka kwinjira muri uwo muryango kikaba kitazanye abanonotsi baza guhiganwa ahubwo mugabo caje kurorera kabururirizi rino higanwa ryasozera uno munsi ryari ryatanguye ku igenekerezo rya 26 ukwezi k'umunani guheze
urakoze Evariste
ndakoze nawe
Uh, abantu batatu nibo bamaze kwitaba umuremyi nyuma yaho baririye uburozi ku munsi wa gatandatu mu rubanza rw'ubugeni ku mutumba wa Musenyi zone Busoro muri komine Bwero mu ntara ya Ruigi. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidele Nsabimana yakurikiranye inkuru. Fidele, murashaka kutubwira abo bantu bamerewe gute abo bari uburozi mu kigo?
Ego abo bantu nuko mu bivuze bari uburozi hari ku munsi wa gatanu w'igihe hari ku rubanza aho ku rugo wari yaramutse ashingira umuhungu wiwe nyine urugo akaba yitwa Mufike Gregori yari yaramutse ashingira umuhungu wiwe niho abari bitabye ibyo birori bashoboye kunywa uburozi mu nzoga zari zateretswe. Ahubwo uburozi rero bwoba bwashyizwemo n'umubanyi wiwe nawe nyine yamenyekanye pfa kurara Benedigito, ndetse akaba anabyiyemerera ko ariwe yabikoze, ariko ko yashaka kugirira ikibi uwo mubanyi wiwe basanzwe bafitanye ingorane z'amatongo kugira ngo agandagure abageni bari baramutse bafite ku rubanza, ariko bararusimbye hanyuma abari baje kubashyigikira akaba ari bo baguye mu mugezi.
Batatu muri bo baritavye umuremyi, abandi bamereye gute bari ubworozi mu munsi mukuru? Hama hari abantu benshi cyane rwose, hariho abari mu bitaro, hariho abari koravugwa.
Abari mu bitaro kuko abagwaye bose bangana hafi 40, baba 40, hariho abari kubaravurirwa ku mavuriro atandukanye, abandi nabo bashimiye kuguma muhira kuvaho bumviye ko ari uburozi, bashima yuko kwa muganga ari ikintu kinini bubamarira, bashima kwitura.
Abategetsi bariko baratohoza ubwicanyi nk'ubwo babivuga ko iki ubwo burozi n'uburozi bwo mu bwo kubuhe?
Ibyo bintu by'uburozi birashobora kumenyekana, abategetsi ndetse na komisera jeje w'ipolisi yahashyize mu santeri nihari, ariko gushika ubu ntibamenyesha neza uburozi ubwo ari bwo, kuko kuno muhingamo icyabaye gishasha nuko yemera yuko yabaroze, arabyemerera avuga ko yabakoresheje umuti w'ikirundi, ndetse yavuye n'abantu umuti w'ikirundi, yemeza yuko abatapfuye batagishobora gupfa, ariko umugore we bavuye bamufata bamuzanye aho yarase amatu menshi mu igunira, abanyagihugu bamubwira yuko yojya kuri ayo matu, nawe nyine nta masabiri yavuye ahera, yavuye acatsandaba nawe
uyo yatanze ubwo burozi aridegemza muri iki gihe. Wewe
uwo yatanze ubwo burozi aracafungiwe mu gashoka zone aho nyine, aho barindire yuko amatohoza yotangura kugira ngo bamenye imvo n'imvano z'ico kibi yari yakoze.
Urakoze Fidela, turagushimiye kuri iyo nkuru. Ubandanye witohoza cyane cyane urabe niba ubandi bari ubworozi bari muri uyu munsi mukuru, eka ko baronka imiti ikwiye kwa muganga kugira ngo bivuze nabo nyine ntibagwe, eka ntibahitanwe n'ubwo burozi, ko bumaze kumenyekana nibaza ko bashobora kugira bakawutorera umuti.
Murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye n'abigeme babiri b'abarundikazi Naila na Zainabu. Abo bigeme rero batwawe mu rudandazwa rw'abantu baja mu gihugu cya Arabie Saoudite, ariko rero amakuru batangaza bavuga ko bamerewe nabi cyane rwose, bifuza gutahuka mu Burundi. Bari rero bari batumiwe mu kiganiro muri sanga. Reka dutangure twumvirize Naila.
Jewe ni kwa Naila, ndi Arabi Saudia, anaitwa Hai. Jewe nukuri jewe, ndakisi ngorane, kambi ndakisi ngorane, nini ya chane.
Chugira ko, wanda ni chugira.
Nagino muri Arabia, kukwezi mkwakariri, itariki, mirongiriri, nagino. Jewe nukuri kubashika hino muri Arabi, nukuri sindato mkwaza,
Mbanze mbira batwumva ko wewe twatwaganiriye twaranaganiriye nejo urambira biko kuvuga igiswahili kurusha ukaba uza kugerageza uko ushoboye kose kugira ngo tuganire mu kirundi ariko Naila aravuga igiswahili kurusha ikirundi ariko araza kugerageza kubasigurira ubuhamya bwiwe mu kirundi Naila gerageza ugire uvuga ikirundi n'ivyagorana uravuga igiswahili he makumbure mugenzi wawe Zainabu araza kugerageza gusobanura ariko gerageza mu kirundi tubwire ubuzima bwawe kuvugishika ngaho ingene bumeze
jewe n'ukuri kubanchika aani muri Arabi Saudi jewe n'ukuri na magogwa gusa akazi kenshi na kuruhuka basha jewe agashika
washitse ngaho bigenze gute Naila byagenze gute kugira ngo uve mu Burundi tubwire ingene wavuye muhira ingene byagenze waciye hehe urinda ushika muri Arabi Saudi tibigenze gute
mimi nilipita na Kayanza nilipitia Kayanza
muciye mu Kayanza
nikapitia Rwanda
mu Rwanda
nikapitia Rwanda baada ya kupitia Rwanda naingia mpaka Kenya. Kukamaliza Kenya inga mbili.
Ndugize vile muri Kenya.
Mpaka saa enye, tukaingia huku Arabi Saudi.
Wamaze.
Mpaka ya kuingia huku Arabi Saudi. Ikabidi, tukafika. Cha kwanza kwenye boti, ana, yani wana, unashuka tu ndege, cha kwanza kwenye anafanyaga na kunyanganya passport.
Naila tubye yuko ya chie Mukayanza, cha Mugwanda, cha muri Kenya, mara ndwizi ibiri, hanyuma hava arafatishwa indege aja muri Arabi Saudite, hamavuze yuko ikintu ca mbere bashitse bakora ashitse muri ico gihugu bari uko mwaka impapuro zimugenga, impapuro z'urugendo. Bandanya Naila muri make uragerageza bishgushobokeye usubira ugerageza mu kirundi hama byanse urabandanya mu giswahili ndazo ndasobanura
basi kabidi sasa kanyanganya passport tukakuja naye akanambia panda mugari nikapanda mugari tukakuja naye mpaka huku kwake Hai hiyo pasi panaitwa Hai basi kabidi nikafika cha kwanza jamani hakuna simu ngo kupumzika nini nikafikia mkazi
kazi
baada ya kufikia mkazi nikakutana mwingine mwanamke hapa mtumishi mwenzangu huyo mtumishi alikuwa Mkenya akanambia ndugu yangu sasa kwenye unakuja sio pasi pazuri uko namsikia hata mimi sio mimi mwenyewe naona ewana
huyo yari mu Burundi kazi Naila ariko dusugirire ko ashitse muri ugo rugo aho ntakorera yahasanza umwigeme ahakorera uyo mwigeme atangura kumusigurira yuko ari ubuzima bukomeye cyane agiye gutangura Naila uwo mwigeme wahasanze yari mu yava mu kihe gihugu wahasanze muri ugo rugo
Kenya ni mu Kenya
yari mu
Kenya bas akanambia yeye ana ndugu yangu sasa kwenye nakuja kwa kazi yani wana kazi ni nyingi alafu manyanyaso yani pesa awalipi vizuri ya hivyo nikavumilia nikasema huyu mtu pako saa ananidanganya basi nikaikala hapo nikamaliza mwezi yeye bwana nikaona kama zile kazi zinaanza kuwa nyingi sana
ati rero muri make Naila Naila avuga ati ahashitse aho hantu uwo mwigemo muri Kenya atangura kumusigurira yuko ubuzima giye gutangura ari bubi kandi yuko no kumuhemba bizogorana aho rero hayari amazi ukwezi konyine ariko ntiyavyemera atangura kwiyumvira ko kumbure uyu mukobwa uyu mwigeme ari karamubesha ariko atangura gukora akazi nyuma y'ukwezi asanga nakazi kenshi cyane gose karuhisha narareka dufata kanya duhindukire no kuri Zainabu nawe nyene muri make atubwire ivyiwe n'ingene yashitse aho muri ico gihugu murimwo Zainabu wewe uri mu gisagara cha Albukaria tubwire ingene washitseyo kuva mu Burundi
Ego jewe navuye mu Burundi itariki 11 z'ukwa gatandatu muri 2016
Nakuye mu Burundi twa twari dufite ibiro hajya muri Rohero byararunduka abantu no ico gihe byari bikenerwa yuko abantu bubiri imbere ku kibuga cy'indege wacu hajya mu Burundi nani twe twabaye abanyuma bake bahugara rero ico gihe jewe nza twaraje turabanza twaje muri trip y'abantu 36 ariko muri abo bantu 36 ni bake cyane twasigaye kuri nk'abantu bane muri abo bane undi yarakiriye inyuma amaze nk'amezi atatu nta no guhembwa ntiyahembwa rero jewe ahantu nzi ni kuri nkihashika narabona nyine ko mbayeho neza kandi nari mbayeho neza mu busanzwe ariko rero sikubaho neza ngo ku rukundo bari bamfitiye hari ikintu kimwe akabanzonza kuko yari ko aramprofita kubera yari afite ubwanjye wo kuzongoresha nze ndamucira amahiro urumva narabaye muri ubwo buzima mu kwezi kwa mbere narahembwe neza ku kwa kabiri nhembwe neza amezi ane ndiko ariko mu mezi akurikira yose mu kwezi kugira gatanu yaciye atangira izarandurika mu zindi nzu zitandukanye naragendera mu mamodoka atandukanye uwaje kundora ino mutisi yazejo harageze igihe ubwo buzima ndahuwamwo nyene ndaruha hamwe n'ubwo umenga nota nkomoka
naho nyene waba ugiye gukora isuku naho nyene muri ayo yandi mazu yakurungikamwo akazi kabara ku isuku naho nyene
nakisuku narakora nyine akazi k'isuku amasaha atanu nkaba mpejeje nakora amasaha atanu mugango muri ayo masaha atanu ndakubwira ikogwa nakora nindi bikogwa nakora nk'imiti itanu bamberetse mu masaha atanu kuko yaharura ati n'ubundi ndamuhimba amahera yanjye mpanga yabikoresha uko ashaka basi urumva icyo gihe ndaza ndicara ngaha ndiyumvira ndavuga ati ndi ngaha ubu ni ubwenge cyangwa ni ubujuju jyewe nagiye narasinye kontra nasinya kontra y'uko atangira irenga imwe jyewe nzoza gukoramo rero nimba nkaruka ndiko ndavuga ukuri eshanke uyu munsi mabujyarambye ndamubwira kwanza ati jyewe ndagwaye nimunjyane kwa muganga icyo gihe nari ndwaye ntangura rero nanjye kugaba ndamubwira ati ndagwaye aranyirengagiza hakurikira kwa muganga yaciye ambwira ati imodoka yashyitse baje kuzikora ndamubwira ati ntakije ari no munsi ndaya gukira ariko yeje ntayo zo gukira ndagenda ngaruke nshika ngaha nyine ndwaye kabisa amaso yagomba kunyica umutwe warameneka hamwe n'uko akumenga ngo mbaze uko bindi rusake aranga kumvuza nahisemo gutanga amahera yanjye ndamubwira ati jyewe ndariha amahera y'iwanjye nimunjyane kwa muganga sishobora gupfa kandi mfite amahera ndetse aya mahera yo bakimariye barangana kwa muganga ndariha amafaranga yanjye urumva inzigo irangiye ndagashyira mu mutima bukeye arasubira ngo barajye kugutora ndavuga kubera nari ko ndaprofita uko kwezi guhere ndonye amahera yanjye y'ukwezi naho avuga ngo nayaciye hagati bivuga byo ukwezi ndagukora ariko ugukurikirana ko nzokora ndagenda uko kwezi guheze nk'ino munsi atarantampemba bukeye ambwira ngo baraje kuntora ndamubwira ati inziriza jyewe ndarwaye ntimwigeze mumvuza rero sino ko amaziko ndaje kubakorera mu gihe mubona ko mfite inyungu hama ntimumvuze iyo nyungu ntakizo bimaze nkubona gushaka ngo jyewe mbaze kuba ari kwa muganga ngo jyewe bamaze kubona nyonga imodoka ndamubwira ati no munsi urambwiye ko akamodoka inyonga ariko iyo uri kurandikisha mu ngenda kugucira amahera ntiwari uharura ko akamodoka inyonga kubera ko urubwira rimwe rimwe abana babo bakanjira niyo ijya kugucira amahera ndamubwira ati ari no munsi jyewe ndahageze kuva ino munsi sinjye nsubira kuva nganza ndamubwira ati ngira ijoro ndakubwira ibyo nakora byose sinabikora n'ubujuju ariko ndabikora kugira ndakorere ko nanjye ndi umwana nk'uko wafashe nk'umubyeyi rero sinari nzi kuri kuramprofita ndagutangira ingufu zanjye jyewe ndware ntuvuze kandi mu gihe ndiko ndakungiriza amahera rero iyo nyungu jyewe ndayibuze nzajya bikenza n'ikazi ngo ntibikunda ngo utagiye ngo urumva ngo ntibikunda ngo tugenda gukora mu ngizi ndamubwira ati ngira rero ndakubariye jyewe nanjye nasinye kontra mu Burundi nanjye urupapuro ndashobora kubwira umuntu akarufotora akarundungikira ndarikorera ko rarukeneye jyewe nanjye nasinye kontra ko ngiye gukora akazi mu nzu imwe akazi nimwe nzorenza ndiko ndaje gukora rero izo zindi nyumba naragiyemo yararenze amategeko y'icyo gipapuro nabyo sinzi yararenze amategeko nashaka kukwereka ko ndi umwana sinza kugarira ejo uvuge ngo abakunzage ariko ndabonye ko n'uwo nakoreye atashimye ufite rero nta yindi nzu izosubira kuva ngaha ngo ndiko ndajamo no gutembera jyewe nawe nta n'aho tuzasubira kujyana ko tujyanye ntuvuga ati ko urundi urajyanye n'umukozi wanyu ngo aricara ngo akine n'abana ngo azikoya aho ushyizeho
ushe gukora
aho agiye gutembera mubyanye ushi gukora ukuri kwanyu tujyanye ukora ngaha niko muri kino gihugu bimeze
byoroshe duhere ku murongo ku witwa Bernard uratwumva
ndabona cyane mwiriwe
neza uduhamagaye uri hehe
ndi hano i Rirongo i Malawi
ikibazo cyangwa icyo
ndamukiriza batumireza ndamukiriza inabona arahira
barakumva
imana ishimwe cyane kuba batabishe kuko abandi bo bagiye hariya bakora nk'amasigo bakaba hanyuma bagabica kindi kintu nacyo nashaka kubwira abantu nya abajene bo mu Burundi bakwiye kumenya yuko hanze naho kuva mengo hanze ngo niheza mugabo hanze habari hanze kuko ubwiye hanze ugenda yitwaza ati ngo hari ibintu byiza ngo bisenda by'iwanyu ariko wagera usanga aho ugira nyiriho warubayeho neza cyane gusumba aho hanze kuko usanga bamwe amafaranga barayafize abandi usanga bayabuze inzu nazo ngo muri Afurika ngo ntihabaho hubatse neza ejo basuraga muri Afurika ukajya no mu bihugu by'abazungu izo nzu bazirubatse uzo zirazica ko kubara barugenda nta n'umusirimu bwigeze bwinjirana kuruso umuntu n'ukunyura nyine akaraba ingene yoguma muhira nyene hanyuma akaronderera muhira burya ibintu byinshi burya umuntu akenera bisiga ahantu avuka kuko niho ubufise byinshi niyerera nta kamaro bimaze kenshi.
Urakoze cyane Bernard. Tubandanye ku murongo twakire Jean. Jean uratwumva?
Ndabumva cyane. Amahoro.
Amahoro neza, duhamagaye uri he?
Imbane batagame cyane.
Urakoze cyane.
Muyamire mu biganza byayo.
Amen.
Ama kuri abo batume nashaka mubanda mukirize. Nongera mbaza. Iyo Arabi Saudite n'abategetsi bahari mbe ino mu Burundi mu tubariza n'ambasade yabihari. Mu Burundi nosaba ko abo bene abo bashiki bacu bagore wa muri Arabi Saudite koza ko umuyobozi wacu kizigenza bimushikire abatume ko baza. Erega gito gitabwi wafu. Kandi mu Burundi nta tangazo riraca kuri radio ngo twishwe n'inzara nibaze ubukene burarindwa ufise amaboko akomeye utavutse uri kimuga ngabo yo Arabi Saudite ngira ngo irategekwa n'Imana irafise n'abategetsi bayitwara ntabwo n'ufata abantu nk'abanyamaswa n'abarabantu n'inzara yashikiritse.
Urakoze cyane gose Jean.
Muroranirwe mu buzima ujejwe. Murakoze.
Murakoze cyane. Reka duha akaryo abatumire bacu bagira icyo bavuze kuvyo Jean na Bernard bavuze. Zainabu, duhereye kuri wewe. Bernard cyo ashikirije na Jean cyo ashikirije, duga ku ijambo ugire icyo ushikirije. Ndabwiye ku murongo yuko Zainabu telefone we yacitse. Nongere ndabibutse ko batari mu buzima bworoshe ku buryo ko aho bari bishobora kuba binabagoye kureba aje ahantu bavuge ku telefone. Hari igihe biba bigoye cyane gose mvugana nabo ejo na hirya y'ejo. Barambira yuko abakoresha babo babangamira cyane iyo babonye bavuye kuri telefone cyangwa ugasanga akazi ni kenshi cyane gose birabagora no kuronka ako kanya. Ariko bambwiye yuko uno munsi baza kugira uko bashoboye kose kugira ngo tuganire batubwire ikibazo aho gihagaze neza na neza. Naila, wewe tuhere kuri icyo kibazo cha Jean. Abaserukira igihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu wobubazi aho baherereye nimero zabo uba warabituye?
Yewe n'ukuri inimero z'iwabo na zonzi kandi nahonzi ahantu baba nahonzi kabisa nahonzi. Iyo ngo unaona mimi kawaida ningelikuwa niko na namba zao mimi ningewapigia simu nikawaambia kabisa juko tunateseka sana.
Naila vuga ati nimero yorondera ko abaserukira igihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu ntazafise ntazazi. Igikuru kuri wewe nuko ashaka gusubira mu gihugu cyawo mu gihugu ciwe mu maguru masha. Ndabyo ko Zainabu yagarutse ku murongo. Zainabu
niko murakoze cyane. Jana mwumvise abagize kubyerekeye ambasade y'u Burundi. Ni kuri jewe ndafite nimero zirenga zitandatu z'abategetsi z'abambasade yo mu Burundi, ariko ndafite za sekretari, ndafite z'umushoferi, ndafite za ambasaderi bwite, ndafite n'iz'umuambasaderi wo muri Kenya. Niyo yavuze ngo tugishitambwe ati none kuba ari ku ambasaderi wa leta bakurikirana niyo yaciye amizo nimero za ambasaderi amizo yaciye kandi agomba nimero za ambasaderi wanyu umuvugishe. Arambwira ati izi nazo ni za sekretari nyine. Ndamaze kubavugisha amawodi arenga atandatu atandatu ndanabandikira, ariko ntihagire n'umuntu n'umwe anyishura ku kibazo barebye. Kandi icyo gihe ndabandikira nari mu kibazo gikomeye, narumva n'ubwo bashobora kukorerwa nabi kuko uyu mama atari kumenya nyine nabi cyane.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye Ingenieur Suleiman yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateye akamo mubandanye mumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika. Mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.